VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga muza kugezwaho na mugenzi wanjye Oriane Tangishaka. Mukanya ariko rero mbere yuko tubagezaho icyo kiganiro tubanze tubabwire muri make amakuru avugwa mu Burundi. Urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi kuri uyu wa 4 rwakomeje mu rwego rw'ubujurire i Gitega. Umunyamakuru wacu Eroge Wirika neza ni hwari. Eroge, urubanza rugeze he?
Ubu ejeni rubanza aho rugeze nuko hariko harumvirizwa abagirizwa icyaha bisigura bavuga icyo basaba, kuko uyu munsi babanje kwerekana icyatumye nabo bunguruza, hanyuma humvirizwa abasanzwe basaba indishyi z'akababaro, hanumvirizwa umushyikirizamanza akaba yasabiye abanyororo bose 28 gufungwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose, wiyongeye ko igihano cy'imyaka 20 cy'ukubuza gukora ubuzi bwa leta.
Uravuga ko bisiguye bavuga ibyo basaba, basabye iki?
Aha, ntibasaba ibisa. Hari abagira bati turemera ko twashatse guhirika ubutegetsi kugira ngo dusubize igihugu ku murongo, kuko abasirikare n'abapolisi hari abashaka kwica abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiza ikingo cya 3 cy'umukuru w'igihugu, kandi igihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Aha ni nka General Sigine Ndayirukiye cyo kimana komisiyo de police Zeno Ndabaneze, ariko nabo nyine bavuga bati dusaba kurekurwa kuko ibyo twakoze twabikoze twisunze amategeko nk'abo n'ibyo twarahiriye imbere y'amategeko ko dutegerezwa gukora. Abandi nabo nka komisiyo de police Ngide Nimenya avuga ati ibyaha nagirizwa ndabiravye neza nohanishwa imyaka 30 yo gufungwa. Atariko mu mategeko bivugwa yuko iyo umuntu yiyemereye ibyaha, kuko yiyemereye ko yagiye mu manama yo guhirika ubutegetsi, ati maze kwemera icyaha no kuvuga yuko nacya mpanishwa icya kabiri cy'uwo munyororo imyaka 15. Akaba ari nayo rero uyu umwunganira mu by'amategeko Maitre Antoine Nzobandora yasabye yuko yafungishwa. Abandi nka Juvenal Niyunge ko batazira kiroho, nabo nyine n'umugenerale yisiguye avuga ko we watama nama abiri yagiyemo atakindi kintu na kimwe yobazwa, hanyuma akasaba yuko yokwezwa. Abato kimwe n'abandi basirikare bato bato n'abandi bamajoro n'umukapitene basabye kandi icyo kimwe n'abandi bari barekuwe yuko ibindi bintu byose bisabwa nk'indishi zorihwa byasabwe na leta, radio televiziyo rema mugambo uri kubuteze ndfdd n'abandi bapolisi bwiti cyabo bitobaharugwa ko, kuko atanahamwe hari icyemezo yuko umwe kugiti ciwe hari ikintu yakoze mu byo bariko barasabwa.
Muri make rero abasabye indishi nabo barashaka ko ziboneka vuba.
Abashaka indishi basaba ko ziboneka vuba. Ndabibutse yuko indishi bose abariko badusaba amafaranga yose uko angana arenga imiliyari 6 z'amafaranga y'amarundi.
Urakoze cyane Eroge Wirika neza, ubwo iyo nkuru uyidutegure neza turaza kuyigarukaho mu kanya. Mu Burundi kandi umwofisiye mu gisirikare wari ufite ipeti rya koloneli yaraye yishwe ku mugoroba mu mujyi wa Bujumbura. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka. Evariste, uwo musirikare yitwaga nde, yiciwe he?
Ego nk'uko ubivuze, hari umusirikare w'iteta rya koloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yishwe, azwi ku izina rya Buzubona Manweli, n'uwo muri zone ya Kinama muri karitsiye Bukirasazi ku ibarabara rya 5 rishamikiye ku ibarabara rya Bujumbura Bubanza.
Hanyuma se yishwe nande?
Ego amakuru twakuye aho ku ibarabara rya 5 muri karitsiye Bukirasazi ya mbere aho uwo mukoloneli yarasanzwe atuye, nuko batumenyesheje yuko abamutegereye bakamurasa ubwo yaratahutse. N'ubu bataramenyekana ariko ko mu gipolisi bamaze gutangura amatohoza.
Koloneli Buzubona yakoreraga he, yakoraga iki?
Colonel Buzubona mu minsi yeze yahora ahagarariye igisirikare bimwe bita attaché militaire mu gihugu cya Tanzania, ariko ubunye bivugwa ko yari yaragarutse muri kino gihe yakorera mu biro bikuru bya gisirikare, aho yari ugira kabiri muri bimwe bita amaje yari icaba rero tujejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi.
Urakoze cyane Evariste, nzi ko banyanka iyo nkuru nayo turaza kwibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Oriane rero n'umwanya nuwawe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tubashikiriza buri munsi saa kumi saha z'i Bujumbura ni Kigali mu Rwanda. Kuri telefone muri kano kanya tugiye kuganira ku kibazo cerekeye agateka kazi na muntu n'ibindi bibazo by'ubuzima bwa misi yose nk'uko tubikora buri wa kane. Kuri iki kibazo rero tugiye kuganira ku kibazo c'amabi akoregwa abana b'abakobwa. Amashirahamwe atandukanye aharanira agateka k'abana aragabisha yuko abagizi ba nabi bagenda bikika mu kiza c'umutekano muke mu bice bitandukanye by'igihugu mu gukorera amabi abana b'abakobwa. Muri ayo mabi harimwo gushurashuzwa, kunyuruzwa no kudandazwa hagati no hanze y'igihugu. Mu kiganiro cy'uno munsi rero tugiye kwiheza neza na neza ibibazo bihanze abana b'abakobwa, kuko ayo mashirahamwe aragabisha kugira ngo hagire igihinduka. Kuri iki kibazo twongeye gutumira urunani rw'ishirahamwe ihanira ineza ry'abana mu Burundi, bagiye kugerageza kudusobanurira uko icyo kibazo cifashe, ayo mabi yakoregwa abana b'abakobwa yariyo na bimwe mu byokogwa mu kugwanya ayo mabi. Ubwo runani rw'amashirahamwe y'abana rukaba ari FENADEB, ishirahamwe FENADEB riheruka kugenwa amabanga yo kwegeranya ibiharuro vyamabi akoregwa abana muri rusange mu gihugu cyose cy'u Burundi. Baraza kudusobanurira icyo gikorwa ingene kizogenda na ryari bazogitangura, kuko ni mu bintu bikomeye cyane bikenewe muri aka kanya mu gihugu kugira ngo tumenye neza ibitigiri by'abana bahura n'ivyo bibazo. Na cyane cyane rero nk'uko runo munsi tujye kwihweza ibibazo bihura abana b'abakobwa. Ishirahamwe FENADEB rero uriserukira turi kumwe ku murongo, twatumiye Jacques Nshimirimana ni warongoye ugo runani FENADEB ruhurikiyemo amashirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana. Twifuje no kuvugana nabo mu bushikiranganje bujejwe agateka ka zina muntu, ariko umwanya w'abanyamake ntibashoboye kwitaba mu kiganiro. Twaronse n'akanya gato mu mwanya uheze cyane, mu mwanya uheze twavuganye nabo mu biro bijejwe uruja n'uruza ku mipaka y'u Burundi, kugira ngo nabo nyine bagerageze kudufasha kumva aho icyo kibazo c'ubudandaji bw'abana b'abakobwa cyane cyane cifashe muri iki gihe. Mu kanya gato gaheze navuganye na Commissaire General kuri PAF, ku biro vya PAF, Nshimirimana Jimmy, nawe nyine turaza kubashikiriza bimwe mu byo twavuganye mu kanya gaheze. Ariko reka twakire mutumire wacu Jacques Nshimirimana, turi kumwe ku murongo. Jacques Nshimirimana, muratwumva?
Ego ndabumva cyane. Oriya
mwiriwe neza mushinga na Nshimirimana, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane.
Ego mushinga na Nshimirimana, amashirahamwe ahurikiye mu runani FENADEB muyoboye avuga ko amabi akoregwa abana b'abakobwa igirwa cyane cyane kubana muri rusange mu gako bana b'abakobwa. Mwo tubwira amabi amwamwe akoregwa abo bana b'abakobwa, akenshi abahungu badahura nayo, ayo mabi ni nkayahe?
Murakoze cyane. By'ukuri nk'uko mubizi cyane n'abatwumviriza benshi basanzwe babizi, hariho amabi abana bahurira ko muri rusange, akaba n'ayandi mabi usanga akenshi akoregwa abana b'abigeme gusumba abana b'abahungu. Rero kuri uyu munsi mwashimye aho tuvuga kuri icyo kibazo cy'amabi akoregwa abana b'abigeme, ni menshi ariko ntitwoshobora kuyadondagura ngo tuyaheze. Ariko makuru mu mabi akoregwa abana b'abigeme na mabi abafatiye ku gushurashuzwa, nibyo nabo nyine barashobora gukoreshwa ibikorwa biruhije, barashobora kudandazwa, barashobora kwibwa n'ababyeyi babo, barashobora kuba mu ngorane zitandukanye cyangwa bagakorega ibindi bibi, ariko akenshi byose byama bihagarara ku kintu cyo kubashurashuza cyangwa cyo kubangaza, cyangwa ugasanga iyo bangaye bobo bakaba mu ngorane gusumba abana b'abahungu. Natanga nk'akarorero, iyo umwana w'umwigeme agize ikibazo n'umuryango wiwe, umuryango ukamwomora, nimwibaze ko bimworohera kuronka indaro cyane nk'umwana w'umuhungu, kuko aronse indaro ushobora gusanga bamukoreye ayo mabi afatiye ku by'ugushurashuzwa. Nico gituma nari mvuze nti abana b'abigeme hariho amabi bakoregwa badahuriye ko n'abana b'abahungu kenshi.
Ikibazo cyo gushurashuzwa nivyo ni kibazo kizwi, ariko mwo tubwira ido nido nk'ibibazo bimwe mwe nk'amwe mashira hamwe haranira agateka k'abana, abavyeyi canke abandi bantu barabashikiriza bimwe mu bikogwa bikoregwa abo bana b'abakobwa, mwo tubwira nko muri rusange canke mwo tubwira muri make nko ngaho mu gisagara ca Bujumbura bimwe mu mabi mu mwumva akogwa cyane muri iki gihe ni nk'ibi.
Mu bihe by'umutekano muke amabi ariyongera, kuko ariyo nk'amabi tutaba twari tumenyereye mu gihe cy'umutekano, tutaba twari tumenyereye mu gihe abantu baba bari ku bikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe, ariko ayo mabi akagera kuboneka iyo hari umutekano muke. Nk'ubu notanga nk'akarorero, iki kibazo tumaze iminsi tuvuga cyo kwiba abana, le trafic y'abana, ni ikibazo kigeze kugira ingufu nyinshi cyane kuva igisagara cya Bujumbura gihuye n'ibibazo by'umutekano. Hanyuma icyo kibazo ni ikibazo kiba gikora ku bana b'abahungu, ariko kigakora cyane ku bana b'abigeme. Hanyuma iyo turi ko tuvuga nk'ibi byo kudandaza abana, urudandazwa rw'abana, kenshi tubivuga muri rusange, mugabo ntidutomore mbega abana baba badandajwe, baba badandajwe gute? Kuko uko abana b'abahungu badandajwe n'ico baba bagiye gukora, sico kimwe n'ico abana b'abakobwa badandajwe baba bagiye gukoreshwa. Rero muri iyi minsi y'umutekano muke, abana b'abigeme bahuye n'ibibazo tutaba twari dusanzwe tumenyereye cyane muri rusange, kumbureze biba byahora biba, ariko byiyongereye cyane ku rugero ruteye ubwoba kuva twinjiye muri iki gihe cy'umutekano muke. Aha notanga nk'utororero tumwe tumwe, iyo tuvuze nk'uku kwiba abana, babakura mu misozi babamanukana i Bujumbura cyangwa babakura mu gisagara babajana mu misozi hagati, dufate nk'akarero kuri abana bakura mu misozi bamanukana i Bujumbura ngo baze gukora akazi. Abana benshi cyane babigeme batandukanye n'imiryango yabo, bamaze gutandukana n'imiryango, kumbura ajya kwiruka kuri naka ati nambi indaro cyangwa ngiye kubana n'abandi bagenzi kubera ikibazo cy'umutekano muke. Umwana we akagenda yinosa amazi yuko agiye kubana n'abandi bagenzi, mugabo aho ahungiye ahagiye bakamukoresha ibindi. Akandi karorero ni nk'abana baba bari mu mashuri, aba bana b'abigeme baza gutangura amashuri yisumbuye, ni naho rero dufite n'amakenga menshi cyane, kuko n'ikibazo kiriko kirakomera rwose. Ni abana bagwa mu byara by'abantu bita rehabateze, abakomisiyoneri badandaza abantu. Umwana araza avuye muri primaire yinjiye mu mwaka w'indwi, akibaza ati ndakuze, ubu ngiye kubana n'abandi bantu bakuze. Hakabaho abasuma babo baca babafatira muri iyo myaka nyene, baba ari abana b'imiyabaga, abana ashaka baba bakiri bato cyane, imyaka 12, 13 gushika kuri 15, bakabafatira muri iyo myaka. Hanyuma bo bakibaza n'abagenzi baronse aba bita rehabate, kumva abo bagenzi n'aba batumwe n'ababadandaza n'abakeneye gutwara abo bana, bamaze kuba fata nk'abagenzi babo bakabizera, akatakoreshwa bimwe by'ibiyayura mutwe. Abo bana baja kuramukanya, baja gutambira hamwe, baja gutembera. Abavyeyi baba bazi ngo bagiye ku ishure, abana ntibafike ku ishure baba bazi ngo bari muhira, muhira ntibabe ariyo bari. rero ukatusanga ari kibazo hagati y'ishure n'abavyeyi cyo kuvugana kugira ngo bamenye by'ukuri yuko abana bari ku ishure canke bari muhira. Rero n'umugwi w'abana baca badevelopa n'amayeri menshi cyane yo guhenda ababyeyi tanto bakitwaza ko babirukaniye Minervale mugabo bagiye gutemberera abo bagenzi. Abo bana rero iyo bamaze gushikayo donko gufatwa neza nabo baca baja kurondera abandi. Icyo ni ikintu rero kiriko kirafata alire nini cyane kuko usanga ibi bintu twita amarezo sosiyo bibafasilita cyane, barungikiranira utumesaje, barungikiranira des photos, des images zituma bashobora kurokrita abandi bana mu mwanya muto cyane.
Aho mushimira Imana mushatse kuvuga nko mu buzima bwa misi yose ngaho mu gisagara cha Bujumbura iyo abana bagendaniye bakagenda mu mazu y'abantu bakuze yabo bagwiza tunga uko mubivuga
birashika kuko ntawo bideha kandi bihari turabivuga nibyo hari habo bitanezera ariko twende tuba tubari kugira ngo dukore ibanezerezo tuba tubari kugira ngo dukore ibyo twiyemeje. Abantu bakuze barabatumira abo bana bakagenda ari kigwi ugasanga ni abana batanu, ni abana cumi, ni abana cumi na batanu bakagenda mu nzu y'umuntu umwe, hanyuma hari ibyo bakora ugasanga babaha ibiyobyabwenge, bakabaha imiti mu mazi amwe y'amazi aba ari mu macupa, abana ubwenge bukagenda bikatunanira gusa gushobora gutora neza sene y'abo bantu baba ariko barabikora, tukabona abana baba bataye ubwenge, ukabona nk'umwana aje kwitura avuga ngo jewe sinigeze mbona umuntu n'umwe antera inda akaba afite inda ikuze y'amezi umunani. Urumva nk'ibyo n'ibintu
atabyibuka
bisigura yuko ibyo biba byamushikiye ari muri etat d'inconscience total. Abo bana babaha imiti hama bakabashurashuza, bamaze kubashurashuza bakabarekura, umwana akaguma yibaza ngo ni muzima arakomeye ntamenye ibyigeze bimushikira ko byamushikiye ari kumwe n'abagenzi kanaka cyangwa ari mu rugo kanaka. Iyo rero biradutera ikibazo kuko iyo tugeze kurondera base babo bana ntushobora kumenya se uwo ari we kuko uwo mwana ibyiza byamushikiye atabwenge afite, ntashobora kumenya ngo umuntu twagendanye yari naka
ntiyibuka.
Murumva yuko kiba ari ikibazo gikomeye cyane.
Ibyo rero murabibona aho ni mu gisagara cha Bujumbura nk'uko mubivuze ni ikintu gitanguye kwibonekeza aho hakoreshwa ibiyayurabwenge, ibiyayuramutwe. Mu zindi ntara ho hari ibyibonekeza canke ibinyeni cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura?
Erega izo bimaze kuba byibonekeza mu gisagara cha Bujumbura kuko ubuhinga bukoreshwa n'ababikora bari deplasa. Uyu munsi nimba bari Bujumbura baraduga bakaje muhinga bakaja Ingozi, kandi kubera ko baba babigize umwuga aho bageze hose bakora bya bindi ahubwo banashaka biborohera cyane kubikora hagati mu gihugu gusumba i Bujumbura kuko hagati mu gihugu babazi yuko kumbure nabo bibona cyane nabo vuze induru batabari benshi kunganya nabo bibona mu gisagara cha Bujumbura kuko n'amashyirahamwe menshi abahari akurikirana ikibazo cy'abana menshi abari mu gisagara cha Bujumbura. Ntawe ushobora kwemeza cyangwa ahakane yuko mu misozi cyangwa mu ntara za ruguru ako kabi katari.
None mwo twovuga yuko ivyo bitumwa n'uburyo buke abana b'abakobwa baba bafite cyangwa ibitumwa n'ingeso z'abana b'abakobwa mu bibona mute
by'ukuri kuri abo bana baba bakiri bato ntidushobora kuvuga ko bitumwa n'ingeso kuko nta ngeso mbi baba baragira, bacakira bajya abana baba bavuye mu mashure y'intango, bamwe baba bacoroshe guhenda, bamwe bashobora kuvuga ngo tuzoja gutembera ku Itanganyika, aho tuzoja ngo kugendera mu modoka kwa naka, hanyuma bakabaha udutelefone, bakabaha amantu z'amayinite, bakabaha amakonekisiyo ya interinete, hanyuma umwana avuye muri primaire atari bwigera akora telefone ishobora kubamo ya marezo sosiyo, wowe babona yuko ari urundi rwego ateye. Usibye yuko binabasamaje no mu mashuri baba ariko bariga, ahubwo ibyo byonyine biba bikwiye kugira ngo umwana abone ko umuntu ashobora kumuha telefone y'ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 100 cyangwa 150 ariwe mukunzi afite. Ibyo bikata biza mu kubuza umwana ko ni konsantara ku ishuri gusa, ahubwo bigatuma umwana abona yuko finalement ababyeyi biwe yari afite yarazi ko ari bo bakunzi ba mbere afite, ataco bamaze uko yaba hari icyo bari bamaze kureba baramuguriye iyo telefone. yari yamaze gukorokera muri iby'amarezo sosiyo babandikiranira biramutwara umutima umwana akagenda wese amaze kugenda akabona yuko yakomeretse nawe agerageza kurondera ya groupe y'abagenzi biwe kugira ngo ntakomereke wenyine ico nico giteye amakenga kuko urashobora kubona uti aba bana bagenda nari cumi ibyo tumaze kubona tumaze kugendereza iyo muri abo cumi umwe yamaze gufatwa aragerageza abandi cyenda nabo bagafatwa na ya ndwara nyine ugasanga ari groupe y'abana cumi bagendana umwe atwaye inda muri uku kwezi mu mezi umunani azohera abacumi hafi nka bose batwara inda rimwe kubera ko ntabakeneye ko asigara ari gicibwa mu bandi bana abashaka yuko aguma yumva ko akiri muri wa mugwi wiwe kandi asangiye ingorane na bamwe bamana kuko ibyo byose aza kumubwira ati nabugira hanze y'umwana cyangwa nagiye kuri zakise ibyo munezera cyane ariko abibwira abo bahora bagenda nabo bakiri inkumi avuga ati reka tube mu buzima bumwe twese kugira ngo navuge iby'iranje ubundi ntantwenge ngo natarabyaye.
Burakoze cyane rwose mushinga nawe Jacques nshimira Imana kuri ako karorero muduhaye ku bintu bisigaye bikogwa mu kugira ngo abantu bakorere amabi abana b'abakobwa cyane cyane nk'uko bisiguye ibiyayurabwenge bisigaye bikoreshwa cyane. Murakoze. Mwavuze kandi ku bijyanye n'urudandazwa rugirwa ku bana b'abakobwa. Kuri iki kibazo nyine navuganye na Commissaire General Hatungimana Jimmy ku biro bya PAF, biro bijejwe uruja n'uruza mu gihugu, akanye kamubanye gake cyane ariko nashoboye kuvugana nawe iminota mike cyane mu kanya gaheze. Reka twumve bimwe mu byo yavuze ku bijyanye n'iki kibazo cy'urudandazwa rw'abana b'abakobwa.
Urudandazwa rw'abana b'abakobwa rubagoye gusigura muri ibi bihe na cyane cyane kubera abana b'abakobwa bafite imyaka 18 irenga ko barakunze kuza kurondera ikaratasi by'inzira. Hanyuma rero twebwe mu kazi ka minsi yose kubera tubona ko hari abana bakiri bato naho bafite imyaka 18 barakunda kutubwira yuko ari abamajeri benshi muri bo basanga bafite diplome za karangamuntu. Rero abo bana tugerageje kubabuza gufata ingendo baratubwira ko tubarenganya gatoya. Hanyuma rero nicyo gituma rero kuri twamatse duhamagaza ababyeyi babo kugira ngo tubanze tumenye abo bana iyo bariko baraja ije bagiye.
None iyo aba bana kenshi baba bari bonyene cyangwa baba bari kumwe n'abandi bantu babaherekeje kuko amashyirahamwe amwamwe haranira agateka k'abana avuga ko benshi banyuruzwa batwawe n'abandi bantu mu bindi bihugu ugasanga batwawe mu budandaji cyangwa mu bindi bikorwa bidashimishije hari abantu biba biri kumwe.
Aho rero bikoreye gatoya. Abana batonya tumaze kumenya yuko ari abana batonya batari kumwe n'ababyeyi babo ahanini zibaca ku kibuga cy'indege baca biyaranja bagaca mu nzira izindi nzira yatomowe banashaka hatari n'umupaka bakagenda gufata indege yo mugo mu twebwe abaca ku mipaka izwe n'itegeko twebwe twama twababujibajije muri ko muraja he mugiye gukora iki ese ababyeyi banyu barabizi iyo muhaye mujya aho rero twebwe uko niko tubikora.
None hari abafise impapuro, hari impapuro ziba zisabwa kuba fise ababyeyi babo baba bahaye ruhusha bobo, hari impapuro zibagenga baba bafise bamwe
ariko ikarita zigaranga mugabo ahanini iyo tubonye baduteye amakenga icyo gituma duhamagaza ababyeyi. Mugabo rero tubonye yuko uyu naho yuba afite imyaka 18 hari aho twigora cyane ngo tumubwira ati genda kwa noteri hanyuma ujyane n'ababyeyi basinyire noteri hanyuma ubone kugenda kuko tuba tuzigiye. Mugabo rero nyakubahwa umujournaliste nagomba ndababwire ikintu kimwe nabo rero kibatangaje. Icyo kintu ni ukuvuga yuko abana b'abakobwa arakubwira neza ati rero ngomba ngende muri Omani, ngomba ngende muri Arabi Saudite, hanyuma ukamubaza ati none Arabi Saudite Omani ugiye gukora iki, ati ngiye gukora akazi ko mu nzu. Hanyuma rero tujya duhamagaza ababyeyi babo, ababyeyi babo bakavuga ati urabona umwana wanjye agiye guhangayika urabona ubuzima buragoye umubyeyi arabizi murakoze uyu mwana bikose atonda umwana umubuza kugenda
eh murakoze cyane gose commissaire Hatungimana Jimmy mu biro vya PAF bijejwe urujanuruza mu Burundi turazi kwa kanya kanyu ari gake cyane mwakoze cyane gose
Eh
nkuko muvyumvise akanya kari gake yambye kwa kanya rigake ariko yashoboye kudusigurira yuko urudandazwa rugirwa kubana bimwe mu mabi akoregwa abana kenshi rimwe na rimwe usanga abana babakobwa bitwaye muri ubwo budandaje canke usanga ari bo bonyine basavye kugenda kandi ugasanga barakwije imyaka barakwije impapuro ni ikibazo turabandanya tukivuga ko kandi mushinga ntahe Jacques Nshimira Imana ndifuza ko muza kugira ico mukivuze ko kubana bagenda hanze y'igihugu ingene ibibazo bahura navyo ivyo ari vyo mu kanya kari imbere ariko iki ni kiganiro gihijambo abanywanyi biragijwe rya Amerika reka nabo nyene tubaha kanya babaza ibibazo turi kuri telefone n'uwitwa Evariste Evariste turi kumwe
ego turi kumwe cyane
eh murakoze kwihangana ku murongo Evariste murafise ikibazo canke icyumviro kubijanye n'amabi akorerwa abana b'abakobwa
Ego ndafise ikibazo ariko kandi ndafise n'intererano.
Mhm.
Ego je ndi mu ntara ya Cibitoki ku mutumba w'Imurambi.
Mhm.
Ubwa mbere nagomba kumushimira uwo mutumirwa nyakubahwa Jacques Nshimira Imana. Mhm. Ku bintu ahejeje kudushikiriza numvise n'ukuri biza bigeze kure cyane.
Mhm.
Ariko ikintu nagomba kubaza uwo mutumirwa wacu.
Mhm.
Nyakubahwa Jacques murahejeje kutubwira byinshi mu bikoreshwa yaba mayeri cyangwa ubuhinga abantu bakoresha mu guhumbisha urwaruka ariko ku ruhande rw'inyishu zotorwa numvise umenga nta bintu byinshi musa nabavuze ko ikibazo canje nagomba ndakubaze nti mbega ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rw'ababyeyi nkuko nyakubahwa uwo ajejwe ibya PAF ahejeje kubivuga turumvise ko n'ababyeyi bafise uruhara mu ibyo bintu byo cyo guhumbisha abana kuko haraho usanga babashigikira ngo no guhiga ubuzima mubona rero nkamwebwe muri mu mashira hamwe na cane cane yitaho agateka kugwaruka n'abakobwa badasigaye inyuma mubona leta yokora iki kugira ngo ibyo bintu bigabanuke canke ababyeyi bo giti cyabo bokora iki
urakoze cyane ama
intererano yanje nanje twebwe yaheye ikintu Jacques yavuze ati amashira hamwe menshi uhura akorera mu gisagara cha Bujumbura ugasanga hagati mu gihugu basa nabahibagiye canke naho bakahaca baje sirutse gusa nagomba rero ntange intererana ko nk'iryo shirahamwe dufate nk'iryo rya uwo mushinga ntahe Jacques Nshimira Imana bari bakwiye kugira les antennes mu ntara hagati uko abagwaruka rwinshi babakura mu izi ntara babamanukana aho mu bisagara bari bakwiye kuzikirira ino mu misozi bava kugira ngo ntibabandanye baza kubatora ino kuko ino ruguru biroroshe tukazitirira ino ruguru ucyo ni Bujumbura bizotera bigabanuka nico cimbiro n'intererano byanjye
urakoze cyane Evariste reka tujere n'ukundi mu mwanyi yitwa Dieudonné Dieudonné turi kumwe
ndabumva na mahoro
mahoro neza Dieudonné kibazo cyangwa cimviro
ndamubanza ndamukiriza umutumire
urakumva
na ikiragira mbaze mubisanzwe aba bana bahohoterwa kanini hanini bava mu misozi
niko bibona
mu misozi re igice kinini kiva mu misozi kuko bagenda nk'abagiye gukora muri ibyo bisagara na cyane cyane Bujumbura abo bantu bagiye gukora ko kenshi nibo bakunda no guca babagurisha kuri aba bantu babajyana hanze nagira rero ngire ko ndamubaza nko mu mashyirahamwe yigenga canke leta ikintu coba gikorwa kugira ngo aho hantu baba bagiye muri ibyo bihugu kuko mu bisanzwe bagenda bazi ko bagiye gukora akazi ariko mu nyuma bagasanga babagiye muri ubwo buhumbu ayo mashyirahamwe none ni gikiyoba ubunye ariko arakora kugira ngo amenye muri ibyo bihugu aho hantu abo bana bari kugira ngo bashobore gukingirwa cyangwa no kugarukanwa bagarukanwe nica nabaza
urakoze cyane Dieudonné reka twakire na Emile Emile turi kumwe ku murongo
eh turi kumwe
eh mwiriwe neza Emile
mwiriwe
kibazo cyangwa icyumvi
ibitekerezo nashaka gutanga kuri icyo kibazo cy'abo bana bagirwa nabi bikomeye
babakobwa
n'abana b'abakobwa ikibazo kiri ku muzi niho cyakemurirwa, kuko urumva umwana abari responsable umufiteho uburenganzira ni mu muryango. Iyo bagomba kumwitaho bagakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bitamubaho. Iyo umuryango rero binaniranye, uwo nguwo asigara ari uwa leta w'igihugu arimo. Leta rero iyo inaniye gukemura icyo kibazo kiba kitari icyo mu rwego rw'igihugu, bitewe urwego mpuzamahanga. Izo nzego rero zose uko ari eshatu niyo bagombye gushaka igisubizo. Mu bana rero
komeza.
Nari mvuga yuko hari amategeko arengera abo bana b'abakobwa bacuruzwa. Ahubwo bidashoboka ni muri ibihugu byacu, aho gukurikira kugendera ku mategeko biba ari ibintu bigoranye, haba hari amategeko arengera abo bana. Mu muryango wa mbere niho ayo mategeko abanziriza kwangiriza. Ni uwuhe? Ni uko mu muryango umuntu yazajya abyara abo ashoboye kurera, atabasha kubyara abo ashoboye kurera akabyihorera. Atari bimwe tumenyere ryo kuvuga ngo nzabyara abana batanu hazapfa babiri abandi bazasigara. Ntabwo nawe uri umubyeyi wakwemera ko umwana wawe yakwicirwa n'inzara mu maso yawe, ahubwo uramureka akagenda hirya yo ngiyo aho utareba akazahirwa cyangwa se ntahirwa. Ibyo ngibyo ni ibintu buri muntu wese yakumva muri ibihugu byacu bikennye. Abo rero nibo bongera bakaza bakaba umuzigo kuri leta. Iyo bageze hanze usanga batera ibibazo bikomeye, bakangiza n'imico y'abandi bantu basanze hirya no hino.
Urakoze cyane rwose Emile ku byumviro n'ibibazo ushikirije. Reka duha akanya mushinga na Jacques Nshimirimana yishyura ibibazo by'abatumire. Ahanini abatumire abanywanyi bacu bagarutse mushinga na Nshimirimana ku kibazo cya leta n'amashyirahamwe icyo yokora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Ariko banavuze ku bijyanye n'uruhara rwabo, bavuze uruhara rw'abavyeyi cyane cyane. Duhere kuri Evariste Mucibitoki yabajije ati leta n'abavyeyi bafise uruhe ruhara mu gutorera inyishu ibibazo nk'ibi.
Murakoze cyane. Uruhara rwa leta gogo n'uruhara rukomeye. Uyu Emile ahejeje kuvuga aravuze neza ati iyo umwana yananiye umuryango acacika uwa leta. Ariko kandi niyo umwana aba atarananira umuryango ni umwana wa leta, kuko leta n'ibijejwe ibibazo byose biri mu gihugu n'iby'abana bidasigaye inyuma. Ariko kandi leta iyo tuba tuvuga leta tuba turimo tuba turi abanyagihugu, kuko leta n'ubutaka n'abanyagihugu na guverinoma natwe tuba turimo mu bajejwe ibyo bibazo. Nicyo gituma mubona tuba turiko turakora uko dushoboye kugira ngo dutere umwe wese ahageza, turabe yuko twotorera umuti ibibazo abana baba bariko bahura nabyo mu gihugu cy'u Burundi. Rero leta ifite uruhara ntambere. Nigikorwa gikomeye cyane leta itegerezwa gukora ni igikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu, ababyeyi, abajeje intwaro, abashinga amateka, abakenguza amateka, abantu bose kugira ngo bamenye uko iki kibazo ari ikibazo cy'igihugu, atari ikibazo cy'umuntu umwe, atari ikibazo cy'umuryango wabuze umwana wawo, cyangwa ikibazo cy'intarimo cyangwa cy'ikomini, ari ikibazo cy'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nk'uko mubizi amaleta nayo barayakontrola, barabaza amaraporo, hariho muhora mwumva aya maraporo atangwa muri Nationsini ku bijyanye n'agateka ka zina muntu, ku bijyanye n'agateka k'abana. Amaleta bararaba bati mbere gutwigoro mwakoze kugira ngo ibibazo ibi n'ibi n'ibi bigabanuke n'utuwe. Nk'ubu nobaha akarore ufatiye kuri bijya komiseri jeni wo muri papi ariko aravuga by'ukuri umwana w'umwigeme aje afite imyaka 18 arabwira ati jewe ndagiye, kandi akubwira ati ndagiye mugabo, amategeko avuga yuko mfite imyaka 18 mba nigeme. None wumva ujeje utanga impapuro yo mwima impapuro ahagaze kuki? Mwumva bidasaba ko hahimirizwa ababyeyi, hagahimirizwa nabo bana b'abigeme. None ko bagenda ngo bagiye muri etaje ngo bagiye kubarondera amaviza i Nairobi, bagashikayo bakabanyegeza ibipapuro byabo bakaca baguma bayerera i Nairobi, bakayerera i Kampala, bagacikirayo abakenyezi abi babo bakagumayo bazana bari muri etaje nabo bari ngaho i Nairobi, bagacika abakozi bo mu mazumbe. Kiba gicitse ikibazo cy'igihugu, kuko uyu munsi ugiye ukaraba abana benshi benshi cyane bavuye ngaha mu Burundi ngo naba bajanye hanze muri Tanzania cyangwa Iburaya bibereye ngaha i Nairobi bibereye i Kampala bagagira isoni zo kugaruka mu gihugu wabo kuko abagenzi babo baba bazi ngo bagiye hanze ni benshi cyane iyo bamaze kuba benshi kiba gicetse ikibazo cy'igihugu mugabo aho muri icyo gihe umuntu ashobora kwibaza ati mbega none ni kosa ry'uwabahaye impapuro zo gusohoka imbere z'igihugu ntabyo twibaza ni kosa ry'uwabahaye karangamuntu ntabyo twibaza ni kosa ry'uwababyaye n'ibyo ntabyo twibaza nicyo gituma igihambaye atari ugutana kw'amakosa ahubwo turaba tuti ikibazo kihari umwe wese yoterera iki kugira ngo tugitorere umuti rero nkagira ko ndanashima mwana ashaka ikintu kimwe cyatunezereje cyane mu mashyirahamwe twamaze iminsi myinshi tuvuze induru kuri ibintu by'abantu bakoresha impapuro za magendu bakiyita abantu bakuze bakiri abana ubu uyu munsi hari igikorwa kiriko kirakorwa cyo gusubiramo neza impapuro zisabwa kugira ngo umwana arengane imbibe z'igihugu aho mvuze umwana ubwo tuvuga bamwe bo munsi y'imyaka 18 ikibazo cy'abarenze imyaka 18 nibaza ko ari ikibazo gisaba kuzorondera abandi bahinga babyo kugira ngo tukiganire ko natwe banadufasha ahubwo kutwereka icyo twashobora guterera
ariko muvuze yuko
bari imyaka 18 ubu ariko haratunganywa gushasha paso ifatanije n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka kazi na muntu n'amashyirahamwe na UNICEF gutunganya gushasha impapuro zokenerwa kugira ngo umuntu azobasohokane umwana ari munsi y'imyaka 18 ava ku isi y'u Burundi ategereze kuba yabyujuje ibyo kuzora kugira ngo dukinge bimwe twasemerera mu minsi iheze n'impapuro za magendu zikoreshwa umuntu azakaza na extrait de naissance ngo uyu mwana niwe wanze nabyaye ugasanga nta n'icyo bapana uwo mwana kubera ko yagiye kwandikisha extrait de naissance cyangwa yayisanye hama akayifotora atashyana muri papu ngo ngo ibi bipapuro birakwiye ubu nicyo n'ikintu twebwe kitunezera cyane kigiye gutuma ba babisha bahora batwara bya nzoye bagatwara ba bana b'imyaka 8-10 bataba bazi niyo bagiye bateshwa bate ibitigiri bigabanuke by'abana bagenda muri ubwo buryo aba nabo bagenda bakuze no kubahimiriza barazi bo nyine yuko ibyo baba bagiyemo bagenda ribasanze bagiye muri byiza mubwo bashitseho bakagira ingorane uyu munsi umwana w'umwigeme yagiye muri Oman ntiyapfiriyeyo umuntu biheze ntiyapfiriyeyo umwana w'umwigeme yagiye muri Oman akigenda we yari azi yuko agiye mu buzima bwiza mubwo bashitseyo bamufata nabi baramwirukana abantu batavuga ururimi rumwe ntiyamenye iyo ata umutwe niyaje hanyuma ajya mu ibarabara murumva agiye mu ibarabara pesi yuko baba baramushurashuje cyane hanyuma aritaba inama arapfa ubu mwibaza yuko
umwana w'umurundi none yarashoboye kugarukanwa mu gihugu ngo afube
icyo ni ikibazo tukiriko turabazanya n'ababijejwe na ntotanga ko umuco ubu nyine na karoro nari ntanze gusa n'ibyari na ngombwa yuko ndanakivuga kubera ko
oya ni kana karoro rero kugira ngo abana b'abakobwa canke n'ababyeyi bashobore kumva aho ikibazo gihagaze kandi yuko ari ikibazo gihambaye cyane rwose ariko tugiye kumutumire ku munywanya kuri Radio Donné kumwe na Evariste ba mbere bashimitse ku kibazo bavuze babaje ikibazo cerekeye amashyirahamwe yanyu mu ntara zitandukanye kuko nka Radio Donné yavuze yuko abo bakoreshwa mabi bava mu ntara zo za ruguru bakazanwa Bujumbura cyangwa mu bindi bisagara bazi yuko baje gukora ubuzi bwo mu nzu ugasanga batwawe hanze y'igihugu hari amashyirahamwe ari mu ruhando runani FENADEB ari mu gihugu hagati ajejwe kwihweza iki kibazo
erega urunani ngira murumva ko ruba runani nyene kandi anagomba nse n'umuhubura gato kubera ko FENADEB n'urunani ni kolektifu ibirimwo amashyirahamwe yandi menshi je ndafite ishyirahamwe nkoreramwo bisanzwe nabyo ari ishyirahamwe rinywanyi y'ubwo runani FENADEB rero aho icyo kuvuga guja mu ntara amashyirahamwe bari mu bice bitandukanye by'igihugu bishobora kwemeza ko intara zose aba ari amashyirahamwe ahurikiye mu runani FENADEB araba ikibazo cy'abana ariko imiryango iguma yuguru kubera ko dukoreye hamwe biradukomeza bituma dufashanya bituma duhana amakuru bituma kandi ibibazo tubitorera umuti turi hamwe gusumba igihe ishyirahamwe rimwe riba rikorera mu ntara zibiri ariyo ryama ryiruka inyuma y'ibibazo ugasanga mu kibazo cy'umwana by'ukuri ari Bujumbura mugabo ava mu ntara ya Muyinga ugasanga iryo shyirahamwe i Muyinga ntirikorerayo muri icyo gihe gutorera umuti icyo kibazo ni mubazi ko biba byoroshye igihe umwana abava mu ntara iryo shyirahamwe ridakoreramo rero ibi byo gukorera hamwe mu runani bidufasha guhanahana amakuru ibi tuba turiho turaganira n'ibyo tuyaga na benshi mu barongoye amashyirahamwe aramira ineza y'abana mu gihugu cy'u Burundi hanyuma iyo twabiganiriye turabona tuti mu bibazo byinshi cyane bihari mu gisata turimo iki kibazo ni ikibazo nkoramutima nicyo gituma mubona kiba ari ikibazo duca dushyira ko ingufu nyinshi cyane ni ukuvuga ko kiba ari ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa cy'uburongo ishyirahamwe runaka gusa kiba ari ikibazo cy'abarongoye amashyirahamwe aramira agateka k'abantu mu Burundi rero ibyo kuba mu ntara tuba tugerageza ariko aho tutaba turi na diyozo narahari erega diyozo ni nimba atari umubyeyi agaba umubyeyi iki kibazo cy'abana si ikibazo cy'amashyirahamwe ni ikibazo cya leta gusa ni ikibazo
cya buri muntu wese
utari umubyeyi azomuba utari umubyeyi arafite abavukanye biwe nicyo kimwe n'abama bibaza kenshi ngo iki kibazo cy'inyuruzwa ry'abana ngo batwara abana b'abakene iyo ibambewe abana benshi batwazwa n'ababakire barimo kandi nabo baba benshi kuko kenshi usanga bagenda bakurikira utuntu batazi n'ibyo bariko barajamo
mushimana nshimira Imana mwakoze cyane rwose mukanya gaheze kudushikiriza igikorwa gihambaye ku ruhande rwa leta mu gukurikirana aba impapuro z'abana bari munsi y'imyaka 18 ni igikorwa gihambaye kona muri ko muriga ingene ujabuka gira ubibe rwabo bana kiriko kiragenda muri aka kanya kuko nkuko bivuze mu misi yahera harimo ibibazo bimwe byinshi umuntu yibaza kugira ngo abana baje hanze bamenyekane neza na neza aho baba bagiye nabo baba bajanye nabo ariko ku kibazo cha Emile yagarutse ku kibazo cy'abavyeyi kuko nawe nyine yavuze ati urugo umwana avamwo nigo rufise uruhara rukomeye yavuze ati kubijanye n'uruvyaro ati abavyeyi bagomba kuvyara abana bashobora kurera kugira ngo nibitashoboka ntibabarungike hanze y'igihugu canke mu bikorwa bidashimishije kuri ivyo mwe mubivuga ku iki uruvyaro rugeranije canke abana abavyeyi bagomba kwiyumvira abana bangahe bagomba kuvyara kugira ngo izingorane ntizibonekeze
nibyo Emile yavuze iki kibazo kiranabwa n'uko ubukene bwa buri mu miryango kubera ko usanga umubyeyi ababyeyi babibarutse abana batategekanije ugasanga nta gatongo bagira nta buryo bwo kubarera bafite birumvikana ariko kandi ndagwa nkagaruka abarundi baracafise ubuntu abarundi bamwe baracafise ubuntu si kenshi bishika ngo duhure n'amaka y'ababyeyi batanze bonye n'abana babo bazi ibyo bagiyemo ngo ni ukubera ubukene by'ukuri noba mbese mvuze ko hari na rimwe turabona umuryango wemanga ngo nitwe twarekuye umwana wacu ngo aje muri ibyo bintu kubera ko twari dukenye ubu notanga akarorero nk'abana b'abigeme baheruka kugarukanwa bagire bajanwe baciye mu gihugu cya Tanzania imiryango yabo ikibarekura yari izwi ko bagiye gukora ubuzi mu gisagara cya Bujumbura bari abana b'abigeme batatu mugabo bageze i Bujumbura wari abamanukanye ni bimwe yavuga Emile ko benshi bambe Diego niko benshi bava mu misoro wari abamanukanye we yari azi icyo agomba kubakoresha aca barabarimburiza abasabira akazi ahantu ko gukora nk'abayaye ababyeyi bamaze kumva ko abana bagire batwagwe hanze ababyeyi baratabanje batabanje duriruka abo bantu bagira bagatware batwemeze ko bamaze kurengana imbibe bamaze gushika muri Tanzania kandi abo bana bakinyegeje ngaha mu gisagara bari mu mihano ikibonekeza rero ni uko hari n'imihano ikoresha abo bana batazi yuko uwaje kumusabira akazi yaje kumunyegeza kugira aze kumutora umunsi uri ibyini ugatanga ibyo bikwegeye none gutanga ku kazi nicyo gituma abantu batanga ubuzi ku bana b'abigeme batwita abayaye ko atamategeko araha bagenga iki gikorwa cy'ababonye n'abayaye bamenye yuko ata mwana ari munsi y'imyaka 15 yemerewe gukoreshwa nk'umuyaya
ariko mu majambo make cyane gose
niyo miryango nayo birayikora ko kandi abo bimaze gukora ko barabizi yuko biba biremereye cyane kandi birabana ngene babyitura kuko umwana bamutora bamukura mu muryango ukamenga uwo muryango wari uzi yuko baje kumubitaho kugira baze bamutware umunsi uri imbere
ariko icyo kibazo turakigaruka ko kuko hariyo n'abanywanyi mushinga nahishimira Imana
kandi iyo tuvuze kubarondera n'abapolisi bararondera cyane ababakoresha bakabakorera ko
yego ariko hariyo n'abanywanyi no ku rubuga rwa Facebook bavuga yuko n'abavyeyi babifisemo uruhara mu kanya gato uze kugira icyo bivuze ko kuko abanywanyi bamwe baremeza yuko abavyeyi bafise uruhara rwo kurungika abana babo muri ayo mabi canke muri ivyo bikorwa bidashimishije kubera uburyo buke ariko mbere yaho reka twakire undi mutumi munywanyi ni Joseph turi kumwe
yego ndabumva
Joseph kibazo canke cyumviro
y'icyumviro mona kuri rihohoterwa ry'abana babigeme birababaje cyane kuko bihera mu mitumba no mu makomini ugasanga abana barabahenze ngo batwaye mu gisagara kubaronderera akazi kumbi bamara kubashikana mu gisagara ababakoresha ntibabazi iyo bavuye nyabana biroroha rero ku buryo boce babatanga mu kubagurisha kuko baba baronderamo indonke kuko urasanga umwana akoze mu gipangu nk'imyaka itatu imyaka itanu nyine kumukoresha ntamenye iyo yajyava rero iyo maze kubona ahantu bashobora kumutanga nko kumugurisha kugira ngo birongere amahera biroroha kubagurisha ahubwo nagomba mbaza abo bantu basobekira mashyirahamwe mbehoho bariko barateganya iki kuri abo bantu bakoresha abana mu bisagara ugasanga umwana amaze imyaka 5-6 aho umukoresha atazi yavuye bo bateganya iki kugira ngo babahimirize nyabuna umuntu azoza atunga umwana abizwi ndetse n'abo mashyirahamwe ashobore kuba muzi bamenye abana babigenewe bakorera mu gisagara hari cyo bariko barategekanya kubijyanye nabyo ni uko bambukana imbibe mbona umenga ihohoterwa rirakomeye cyane mbere bahohoterwa no mu Burundi kuko hari abana babigenewe barara mu gisagara ugasanga bari mu gisagara baravuye mu Kirundo mu Yinga cyangwa izo nahandi ugasanga barabirukanye mu buzi Bujumbura aho bahora bakora nk'abayayi ugasanga bariko barara mu ngarani bagirirwa amabatandukanye n'abantu n'abamayibo none aho bategekanye iki kugira ngo bakurikirane abo bana ku gatika kabo bakagaruze tusibye abo bambuka imbibi yarahije kuvuga yuko akenshi usanga harimo abana babagwiza atunga yewe uko ndiko ndayibona rero muri abo bana babagwiza atunga siyo kimwe n'abakene kuko umwana w'umugwiza atunga kumwambukana byogora ntibingana n'umwana w'umukene yamenyereye kurya umukubi babwira ngo agiye kurya umuceri n'ibindi bihambaye hanze ibyo abakunda kugenda cyane ndabona ko ari abana b'abakene cyane ubwo niba arabe nyabona batugarukire abo bana bacoreke guhohoterwa murakoze
urakoze cyane Joseph reka twakire n'uwitwa Shadrack turi kumwe
yego ndabumva
Shadrack shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
jewe nagomba kuvuga kuri ikintu cyo guhohotera abana babigeme
yego
je nkaho merereye cyane mu ntara y'ibitoke ibyo ntibiragwiriye cyane biriho mu buryo butari bukeya icyambere ni mu miryango kuko urasanga abana bigeme bakiri ku myaka 12, 14, 15 bariko baratwara amada mugo karorera ko abo bantu babikoze bahanwa ukaje usanga imiryango yagiye ngo iko irumvikana bagahana ahantu utuntu tudufaranga dukeya ibyo bintu bigahera cyangwa umuntu yaje gufungwa mu minsi mike ukazona aragarutse ya miryango nyine yongeye gukorana akagenda bakumvikana ku tuntu umwana akaba ni gwagwa mu mporera yagize ingorane yononewe ubuzima yataye amashure yatwaye inda atifuza kubera ico kibazo mugabo ingorane ya byose iva hehe iva ku bukene buri mu miryango kuko nimba ubukene bwiyongereye mu miryango abana babigenewe nabo bakeneye utuntu twinshi abo bantu bacaza bahendesha utuntu turiya ikaca bituma rero bemera guhendwa bagasanga baguye mu izo ngorane ikindi cya kabiri ni kuri ibintu amaze iminsi bibona ko yamaze kwa kamenyero abana kujya gukanwa hanze yaboneka yuko ari icyo niko kirakomera cyane mugabo byose biva hehe biva yuko mu miryango abantu barakenye bakenyerera ababyeyi bumvishe ngo umwana agiye hanze bo babona yuko umwana agiye kuronka ubuzima bwiza aronse ubuzima bwiza nabo azogaruka bafashe bagatarishamo ibyo bintu kumbe abana bagiye gukoreshwa mu bikorwa bibi by'ubusambanyi mu bikorwa bibi bigayitse bari biteze ko azobaviramo ikintu ahubwo nyamwana akazobiramo n'ubuzima bwiwe bwose rero nk'abanovuga ko abantu bari mwaya mashyirahamwe ariko araharanira ako gateka k'abana y'ukuri nibashyiremo ingufu narabonye abajejwe umutekano bariko baragerageza ku umabarabara bakaka ibyangombwa nk'umuntu afite umwana atizana icyemeza ko umwana ari rwawe iyo ni intambwe muko nibagerageze bahimirize leta bahimirize abo bose bafite mu ruhara by'ukuri hajye mu ingufu umuntu akoreye umwana icyaha na hanwe nko bateka bivuga uyu muntu abana imbere yuko nimbacya butse nibimenyekane agiye hehe ajyanywe nande agiye gukora iki
Urakoze Shadrick kuri cyo kibazo cyabo cyanyuma mushinga naye nshimira Imana Jacques yashikirije yuko hari ibikorwa biriko biranagugwa ku rwego rw'igihugu naye mashira hamwe bakoranye hamwe kugira ngo ukujabuka imbibe ukushobore gukorwa mu buryo buboneka kandi bukaze kugira ngo abana ntibajabukishwe imbibe batazi iyo bagiye canke batari kumwe n'abavyeyi babo Mushinga naye Jacques nshimira Imana duhereye kuri Joseph nkuko nareko ndabivuga mu kanya gaheze nabandi banywanye barabigaruye Joseph tuhereye kuri Joseph ariko yavuze ati hari ibikorwa mwa muri ko murakora kugira ngo mukurikirane abana bava mu zindi ntara baza mu bisagara kugira ngo abana babakoze imyaka 3-5-6 mu rugo rw'umuntu bashobore kumenyekana bashobora kuronka babakurikirana ubuzima bwabo hari igikorwa nk'ico mu mashyirahamwe yanyu muba mufise
murakoze cyane ahana nagomba kubabwira yuko by'ukuri amashyirahamwe asanzwe akorera mu gisata cy'ugwaranira gateka k'abana ijoro n'umurango kuva itariki moshika 31 y'ukwezi mu kuva mu kwa mbere gushika umwaka urangire nta kindi gikorwa aya mashyirahamwe bari kwarakoreramo kandi nagire ndababwiza ukuri nimba hari igisata cyo bakirimo ibibazo byinshi cyane kuko biri muri kategori y'ibibazo twita problème sociaux ni igisata cy'abana kirimo ibibazo byinshi cyane ibyo byo gutera inda abana bakaziterwa n'ababigisha n'ababareze ibyo guhohoterwa ibyo gufungwa ni igisata kirimo ibibazo byinshi cyane ku buryo n'ayo mashyirahamwe naho hoba hari amashyirahamwe 10,000 ntazoshobora yonyine gutorera umuti ikibazo cy'abana mu Burundi
kuri icyo kibazo nyine mushinga na Jacques Shimirimara kuri icyo kibazo nyine uruhara rw'abavyeyi kuko nabo nyine abanywanyi bariko baravuga yuko bafise uruhara rukomeye cyane mubonaho kogwa iki abavyeyi bohanwa nabo nyine kuko yatanze akarorero Shadrack ku mwana w'imyaka 12 atwazwe inda hama abavyeyi bakaja mu byo kumvikana uruhara rw'abavyeyi n'uruhe hoko gwiki
ahubwo ndetse no kwishura mvuga uruhara rw'abavyeyi ahubwo ababyeyi bashobora kujya kumvikana umwana yahohotse bagashurashuzwa cyangwa agafatagutwa ku nguvu bazi yuko hari ibyaha bidashobora kujyamo bimwe twitaranje marambi yabwe kumvikana abajejwe ubutungane abajejwe intwaro babibona ahubwo n'ikosa ry'ababyeyi n'ikosa ry'abo bajejwe intwaro bajejwe n'ubutungane baba bazi yuko bagiye kumvikana ku cyaha kitemerewe kumvikana ababyeyi bakora ibintu nka bene ibyo no guhanwa hanyuma uruhara rw'ababyeyi bagifise umutima ni uko bicarana n'abana babo bakababwira ati ibintu bivugwa baguma bavuza induru ntimwigereze ko uko bamaze kubikora barabona ibibashikira ingene babimenye aha ntituba turiho turasemera ni uko twabuze icyo dukora weko dusemera kugira ngo uwuzokira azotuma avuga ati kugira nk'iri ibi bintu ntibimitane hari abantu bavuga iby'induru hari abantu batabanje aha rero ndifatanije nabo bavuga batari ababyeyi bamwe bamwe baba bafitemo uruhare icyatumye mvuga nti sinibaze yuko ababyeyi baba bashobora gushora abana babo nagire ntomo tugereranije n'ibiba mu bindi bihugu notanga urorero baze barondere barabiza nko mu bihugu nka za Bangladesh biba muri za Nigeria umubyeyi arashora umwana ku isoko akavuga ati narigize abana ndwi babiri ndabajyanye ku isoko bakagenda hama akagurisha hama agataha ibyo nta biraba mu Burundi nta na bimwe turavumva kandi by'ukuri turavye ibidushikira kenshi cyangwa inkuru zidushikira nta na rimwe n'igisa n'ico cyaha kirigira gishika mu Burundi ngo umubyeyi avuge ngo najyanye abana banje ku isoko nzi ibigiye kubashikira kubera ubukene ndimo aha rero nagomba gutanga umuco ntibisigura yuko ababyeyi bamwe bada bigira mu ruhara mu kuronderera n'izo mpapuro abana babo n'ababyeyi benshi biruka babaronderera amakaranga muntu ko barenze imyaka 18 batarayirenga kubera iki kuko bo baba bazi ngo barungitse abana babo mu buzima bwiza nicyo kimwe n'iki kibazo cy'abana birukanwa ngo bagiye kwiga mu mashuri yo mu bindi bihugu byo muri aka karere umubyeyi yari ko arabikora abikora afite umutima kize yavuga ati umwana wanje ko yansabye kuja kwiga mu Buganda cyangwa Nairobi kubera abandi bana bagenzi bariyo bari reka namureke aje kungura ubwenge kumbura araho ubuzima bwo bakiza gusumba ngaha ibibazo yuko umubyeyi aba murungitse aze ati umwana ndamurungitse kuja gutamba ikimansuro mu Buganda ndamurungitse kuja gushegura i Nairobi nono ntabwo nibaza kandi sina kenshi turaronka ababyeyi batubwira ati twabarungitse tuzi ibyo bagiyemo mugabo arabarungika bakabaza atamurungitse kwiga umwana akagaruka yabaye ikigaba akagaruka yahindutse akagaruka ari igikoko akagaruka atabuntu akigira ukibaza uti none yari yagiye kwiga iki nimba yagiriye kunyura nuko yari amenye aho rero hari ababyeyi bamusanga biyorohereza akarekura umwana kugira ngo aze gupfuma agirire ubugaba kure yahari ibyo nabyo rimwe na rimwe hari igihe abategetswe amategeko babihana kuko negligence ni icyaha gihanwa n'amategeko iyo wabyaye umwana utegerezwa kumorera kandi ni itegeko ubuntu bumubiriye ikigongwe wa mubyaye utegerezwa kumorera utegerezwa kumutunga kuko siwaba yarizanye ku isi siwaba yarizanye ku isi niba wamuzanye mwebwe ababyeyi iyo umubyeyi amushyize abana
yego reka twakire n'uwitwa reka twakire n'uwitwa William ku murongo nawe nyina
arimo uyu yitwa Joseph yavuze
allo
koreshwa by'abana ni kibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'abana bamwe bita ababoye n'abanyanya ni kibazo bari mu mashyirahamwe yabo y'abakozi bo mu nzu bariko barashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo haboneke amategeko agenga umwuga wabo bemwe rero igihe bazi babonetse amategeko agenga uwo mwuga kandi n'imbere y'uko yoboneka birazwi neza yuko umwana adashobora gukoreshwa igikorwa icyo ari cyo cyose kiretse igikorwa cyo muhira bya bikorwa bimwe bibayabaye kuraba amatungo yo muhira cyangwa kuvoma kugira utuntu nk'utwo ariko umwana ategereza kujya ku ishuri urabona iki ni kibazo gikomeye kubera ko ngaha mu Burundi reka tuvuge mu Gifaransa mumbabarire ngaha mu Burundi l'education primaire iri gratuite mugabo ntiri obligatoire umunsi
ni ukuvuga yuko inyigisho zitangwa kwa gusa
ategerezwa kujya ku ishuri kuko ubu bahimiriza abana ngo nibaje ku ishuri ko kwiga ariko ubuntu mugabo ni pas obligatoire umunsi cyojika icyaha utarungitse umwana ku ishuri akaba byuko ahanwa agafungwa ibyo byogabanuka by'abana baca gukora ubudi batarakwiza imyaka
reka twakire umushinganahe Jacques Shimirima reka twakire umutumire wa nyuma
mu nkundire gato kubera ko ikibazo kigoye kwimba mu midi hari ubundi buryo twebwe dukoresha kugira ngo turwanye irikoreshwa ry'abana turareka tukarindira igihe umwana we yakoze ikosa muri urwo rugo kuko ntitwomenya aho bariko barabakoresha hose iyo yakoze ikosa uwo muntu akaja mu butungane ngo agiye kwitwarira umwana atahazira yoye naho yoba yasamaye inzigasha naho yoba yasamaye imodoka ikameneka naho yoba yasamaye yarafite ikintu ugasanga kiguye kuri parabulize y'imodoka ntazwe nari n'imwe yakira urwo rubanza agiye kwitwara umwana w'imyaka 13 ngo yamumeneye ibintu aho rero niho benshi bihembera kuko basanga bariko barahomba bari baza bariko barunguka
murakoze cyane umushinganahe Jacques Nshimirimana reka umwanya uri kutubana muke umwanya w'ikiganiro uri kutubana muke umushinganahe Jacques Nshimirimana muranyumva murantunga umwanya uri kutubana muke cyane tuko turaja ku musozo w'iki kiganiro mwavuze ibintu byinshi bihambaye cyane ku mabi akorerwa abana b'abakobwa cyane cyane mwavuze mu ntango y'iki kiganiro inyuru yayurabwenge gibonekeza mu gihugu muri iki gihe kandi mukaba muhamagarira abavyeyi nabo mu kibano kugira ngo bagerageze guhagurukira ico kibazo mwavuze no kurudandazwa rw'abana rukorerwa hanze y'igihugu abana batwagwa hanze mwatanze uburorero bukomeye cyane bwaho umwana yapfuye muri Oma mu gihugu c'Abarabu mwakoze cyane gose kukanya mwatoye kongera kuganira natwe akajambo kanyuma amajambo make cyane iki kibazo n'ikibazo gihambaye cyane tuzobandanye tuganira ko amabi akorerwa abana cyane cyane abana b'abakobwa akajambo kanyuma amasegonda make
akajambo ka nyuma byukuri ngaruka kuri za bindi abarundi twese atano mwavuye mu n'umunyamahanga ba mu gihugu cy'u Burundi nitwumve ikibazo cy'abana n'ikibazo cyatwe twese nidusubire kubazanya ngo naka yokora iki ngo naka ariko akora iki nitubazanye tuti mbega twashobora gukora iki twese turi hamwe ibibazo byo kubaza ngo leta yokora iki kuko leta ibirimo abantu bavuga ikirundi nk'uko kwacu umuntu ashobora kunguruza akava hagasikayo cyangwa akava aho yarara akaja mu mashyirahamwe nitubazanye twokora iki kugira ngo duhindure igisata cy'abana twokora iki kugira ngo duterere mu guhindura
urakoze cyane rwose gumushinga na Jacques Nshimirimana yoboye Runani FENADEB mu Burundi rujejwe guharanira agateka k'abana ikicara kiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye cyane mwese.